twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri mikro muri kumwe na Jo Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Ingingo nkuru nkuru ziyagize ishami rya ONU ryitaho ibiribwa ku isi PAM mu funyapfunyo riheruka kugabanya ica kabiri ibifungurwa ry'impunzi zo mu ikambi Nyankanda iri muri komune Butezi intara ya Ruyigi mu Burundi.
Ubu twa turapokera ikiro kimwe cy'amanjegeri tugapokera ibiro bitatu by'ibigori. Ubu indwi zibiri ziraheze, ubu turabirangije ngaha biduha inkoni z'ukwezi, ariko ndabimaze indwi zibiri biraheze.
Hari gabana indwara nyinshanu zo bafata kubera inzara.
Izi ni zimwe mu mpunzi zahungiye mu ikambi ya Nyankanda iri muri komune ya Butezi intara ya Ruyigi iri mu buseruko bwo mu Burundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho havugwa impungenge ku matora rusange azoba muri ico gihugu mu mwaka uza twari bateguriye. Naho mu Rwanda ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru riramutswa umuyobozi mushasha mu Burundi mu vy'umuhino. Umurwa Vitaro warayikatishije itike y'igice ca kabiri gishira ica nyuma mu mahiganwa yitiriwe Lydia Ludic Donido. Yano makuru yose ni mukanya. Amakuru ya treka tu ya here kuyageze hirya no ku isi. Amerika itangaza ko imigumuko y'abacangiro b'abarwanyi mu murwi wa Wagner bahatse gutera umurwa mukuru w'u Rusiya Moscow kuwa gatandatu indwi iheze yerekana ibibazo bikomeye vyugarije uburongozi bw'u Rusiya, igisirikare cabwo na politike yabwo. Mu kiringo c'imyaka irenga 20 Vladimir Putin amaze ari president w'u Rusiya. Mu kiganiro 18 cha televiziyo y'Abanyamerika ABC umushikiranganje ajije genderanire ya Amerika n'ayandi makungu, Anthony Blinken yavuze ko ukugumuka kw'abarwanyi ba Wagner bisize muri kabaza kicatumye u Rusiya butanguza intambara muri Ukraine. Kuri televiziyo ABC mu majambo yiwe Blinken yagize ati intambara yo muri Ukraine yabaye umukenyuro utekurukanye Putin mu bisata byinshi nkoramutima birimo iby'ubutunzi, ibya gisirikare, imigenderanire n'ibindi bihugu n'ibindi bitandukanye. Hagiye gukurikira iki biragoye kuvuga, ariko sinibaza ko bihereye aha, niko Blinken yabisiguriye ABC. Abarwanyi b'abacangiro mu murwi wa Wagner bavuye mu karere ka Lipetsk kandi mu kubirometera 400 by'umurwa mukuru w'u Rusiya. Bari binjiyemo kuwa gatandatu bavuga ko bashaka gutera umurwa mukuru w'u Rusiya Moscow, inyuma y'uko president w'u Rusiya Vladimir Putin yemeye ko ubutwara uwo murwi wa Wagner n'abarwanyi bagize uwo murwi batazokurikiranwa ku vyaha byo guhemuka yari yabagirije. Prigozhin atwara Wagner ntibiramenyekana ko arashika muri Belarusiya, yemeye kumuha ubuhungiro biciye mu biganiro vyabaye hagati yiwe n'abategetsi b'ico gihugu. Prigozhin atwara Wagner yahoze ari incuti magara ya Putin. Abarwanyi b'abacangero bo mu murwi wa Wagner atwara barafatanije n'ingabo z'u Rusiya mu ntambara zirimo muri Ukraine. Haizi misi ariko hari cuka kibi hagati yabo n'ubutegetsi bw'u Rusiya. Umugwi wa Wagner umaze imisi unebagura uko igisirikare cy'u Rusiya citwara ku rubuga mu rugamba barimwo muri Ukraine. U Rusiya bwavuze ko abarwanyi ba Wagner batari mu bagumutse bashobora kwemererwa gusinya amasezerano abemerera kubandanya barwanira ku ruhande rw'u Rusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Umushikiranganje jeje ndiranire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken akayavuze ko ukugumuka kw'abarwanyi ba Wagner hushobora gufasha Ukraine mu rugamba ihanganyemo n'u Burusiya. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umurwi utegura amatora ku rwego rw'igihugu nuriko uvuga rumwe na Ekleziya Katolika hamwe n'abatavuga rumwe na leta ku matora rusangi ategekanije igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Martin Fayulu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo mu nama yaraye agiriye Kinshasa yavuze ko atazoja mu matora, avuga ko azoba yuzuye utunenge. Fayulu yagize ati sinanse kuja matora ariko sinshaka kwitabira matora arimwe amanyanga. Inama Fayulu yavugiyemo aya majambo yayitegekanije ko yitabirwa n'abandi bakuru b'imigambwe itatu ikomeye mu itavuga rumwe na leta ya Kongo barimo Moïse Katumbi, Matata Ponyo na Delice Sanga. Naho hari abanywanyi biyo migambwe baje muri iyo nama yabereye Kinshasa bo ntibigeze bahahonyoza ikirenge. Mu ndwi iheze inama nkuru y'Episkopi Katolika ba Kongo na yo yari yavuze ko atacize rifise kwitunganywa ry'amatora yo mu mpera z'uno mwaka muri Kongo abepiskopi katolika ba Kongo mu burorero batanze bubatuma kutizera itunganywa ry'ayo matora harimo ukurabuza imyerekano y'abatavuga rumwe na leta ukubuza umwidegembyo abatavuga rumwe na leta ubutungane bukorera mu kwaha kwa leta no guhagarika abatandukanye bidaciye mategeko president wa Kongo Felix Tshisekedi yishwa ku mpungenge z'abungere ba Eklezia Katolika muri Kongo mu ijambo yavugiye mu isabukuru y'imyaka 25 Musenyeri Gisagara cha Mbuji Mayi amaze mu mabanga y'ubwepiskopi yavuze ko leta na Eklezia Katolika babwirizwa gukorana agira ati hari bamwe muri mwebwe bafashe ingendo iteye ubwoba ishobora kuzoducanishamo sinzigera nihanganira iyo ngendo Denis Kadima atwara mu rugutegura amatora ku rwego rw'igihugu muri Kongo nawe ahumuriza afise amakenga abizeza ko amatora yo ku mukwa 12 uno mwaka azogenda neza yavuze ko mu minsi iri imbere atekanya gukorana inama n'abakuru b'imigambwe cyane cyane itavuga rumwe n'ubutegetsi yabasabye kwizera uwo murwi bakazowurimburira mu byo uzokora hakutega iminsi Igitero cy'indege cyaraye kigabwe mu isoko idandarizwamo imboga mu manuko bushira uburengero bwa Siriya cyahitanye abantu 10 abaharanira gateka kazi na muntu muri Siriya bavuze ko abarenga 30 bakomerekeye muri ico gitero biteze ko ibitigiri by'abakiguyemwo vyongera kuko mbakomeretse ho baharimwo abasandaje bakimara gushikanwa kwa muganga Ishamwe Observatoire Syrien des Droits de l'Homme rifise icicaro mu Bwongereza rikaba rikurikiranira na hafi vya Siriya n'abaharanira gateka kazi na muntu batandukanye bavuze ko igitero cejo kwa Mungu cagabwe no Rusiya gufatwa nka somambike wa president Bashar Assad isoko y'imboga yatewe isubirwamo n'abantu benshi iri mu gisagara cha Jisir al-Shugur kiri mu minwe y'abatavuga rumwe na president wa Siriya ico gisagara gihana imbibe na Turukiya yaba Urusiya yaba Siriya na ruhande na rumwe ruragira ico ruvuga kuri iki igitero Ano makuru yose mweje kumva na ndabagezo hirya no ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Nongere ndabahe ikaze nshuti bakoze ibijuru rya Amerika igice cya kabiri cyano makuru yacu cibanda mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika Ishami rya ONU ryitaye imfungurwa ku isi pamwe mu mfunyapfunyo riheruka kugabanya ica kabiri c'imfungurwa riri impunzi zahungiye mu ikambi ya Nyankanda iri muri komune Butezi y'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi abavuganye n'abakunzi b'ijuru rya Amerika muri iyo ntara basaba kwigisha imyuga kugira ngo bikenure inkuru y'ijuru rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwe na Thierry Ndayishimiye
Ikambi Nyankanda yarugwamo impunzi zigera hafi 11,000 kuva mu mwaka wa 2018. Umukuru w'ikambi avuga ko zigizwe n'abakongomani ari nabo benshi abanyarwanda hamwe n'umunyasudani umwe. Impunzi zavuganye n'isoko ryacu zivuga ko zigeramiwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Uyu ni umwe muri izo.
Twe tubayeho nyine gucya nyine bigoye nyine bwo mu nkambi. Nuko niko tubayeho ubu two turapokera kilo kimwe cy'amanjegeri tugapokera ibiro bita z'ibigori ubu indwi zibiri ziraheze ubu turabirangije ubu tugiye kwinjira nyine mu nzara gusa n'inzara gusa niyo twinjiyemo ibaba biduha inkoni z'ukwezi ariko ndabi bimaze indwi zibiri biraheze
mu mpera z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ishyirahamwe ritanga ibifungurwa pamu mu Burundi mu kiganiro ryahaye abamenyeshamakuru ryavuze ko rifise ubukene bw'amafaranga angana n'imiliyoni indwi zirenga z'amadolari y'abanyamerika kugira rishobore kugaburira impunzi ziharugwa ku 556 mu kiringo c'amezi atandatu kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane impunzi zironswa imfashanyo y'ibifungurwa ingana n'ibiro 5 n'amagara 4 ku muryango umwe mu gihe zahora zironswa ibiro 10 n'amagara 8 urongoye ikambi y'impunzi y'Inyankanda Espoir Batachoka Yunusi avuga ko impunzi zitorohewe na gato muri kino gihe ubu rero kubona duhabwa ibingano ko mu kiringo c'ukwezi kandi n'imana iminsi ikarenga hagati ya 13 ni kuvuga ko iminsi 13 cyangwa 17 ibisigaye kugira ngo ukwezi guhere ari ingorane zikomeye cyane ku mpunzi zimwe mu mpunzi zavuganye n'isoko ryacu zisaba ko zoshigikirwa mu bikorwa by'imyuga bizizanira amafaranga
urumva tubonye nk'umutahe twodanuza cyane kuri kino gihugu cyiza cy'amahoro kuberanko uko tibo guhagarika kuberanko uko nyine ni mu gihe turimo kino gihe udashaka yabana washakira ibintu nyine hari gihe abana ingwara nyishano zo bafata kubera inzara
bo twigisha umwuga kuko nta muntu yo badafite umwuga wo gukora icyakora ntiwo kwirwa wicengura ronke ibigutunga kwiga umwuga nico gikenewe umwuga wo kudandaza no gushona
kokorora nyine ugasanga nyine barefije nyine ugasanga nake dutejeje imbere kubu nyine ntanjye dufite ubu nyine ntanjye kabisa abana ko baraduhererana n'inzara bira nyine ngo natwe nizo nko kuba zituhaye nyine ucuyigurisha ukaguramo ibyo kujya by'abana
Uwiserukira hashtag Brigitte Mikanga Ono mu ijambo yashikirije ku munsi mukuru wahariwe impunzi ku isi weruka guhimbazwa yavuze ko bagiye gushira ingufu mu gushigikira impunzi mu bikorwa zokora kugira ngo zibesheho agira ati tuzobandanya dukorana na leta hamwe n'ibanki y'isi yose muri iyo ntumbero kugira ngo dushigikire ibikorwa mushobora gukora binjiriza amafaranga gutyo bibafashe kunganira ifashanyo musanzwe umuronka yagabanutse kuko impombero nyamukuru ari kugira ngo impunzi zishobore kwitunga zonyine impunzi zakiriye neza iri jambo ry'userukira hashtag mu Burundi ariko babona ko yobona ko zifite inzitizi mu bijanye n'ingene zitwawe na cyane cyane ku bijanye n'uruhusha zimara hanze y'ikambi uyu ni umwe mu mpunzi asaba ko amasaha yokongerezwa
umwuga nawo uwize ngaha mu nkambi urazi abarefije ni amahera bafise cyo novuga wize umwuga bisaba ko wamaze kuwiga ukagenda kuwukorera mu mihana ariko nta burenganzira dufise bwo kuva mu ngambi tugende mu mihana tugire ibyo dushaka byose kuko batanga iyo biye de sorti bayiguhaye ni iminsi itatu iminsi indwi bikasha biherera ngaho cyo tusaba batwigishije myuga hama bakatuha uburenganzira bwo kugenda mu gihugu cyose tugende turuko turarondera ubuzima nk'uko abarundi nabo baburondera cyo bakinduciza
uretse ubukene bw'ibifungurwa buri mu ikambi y'impunzi y'inyankanda hari n'ubundi bukene bujanye n'ibyo kiremwa muntu akenera kugira ngo abeho neza aha twavuga nk'amazi meza amavuriro abegereye hamwe n'amashuri afise amasomero akwiye userukira ishami ryawe ni gita impunzi ku isi hashtag mu Burundi avuga ko ibyo biri mu bikorwa bategekanya gukorera impunzi ziri mu makambi nka yose ari mu gihugu kwa atanu aharirwamwo impunzi hagati y'ibihumbi 180 na 190
amakuru avugwa mu gisata c'impunzi tuyabandanirize mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo ari impunzi z'abarundi zivuga ko zihangayikishijwe no kutaronka ubuzi bidasengawe
Ugeze muri zimwe mu nkambi y'impunzi z'abarundi ziri muri territoire za Fizi na Uvira usanga ari umubare munini w'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye ndetse n'abarirwa ku ntoki barangije za kaminuza gusa iyo uganiriye nabo bagutura ibibazo by'uko barangiza amashuri ariko ntibabone imirimo kimwe n'abandi baturage b'abakongomani biganye Nduwimana Aimable amaze imyaka ibiri arangije kaminuza mu ishami ry'ikiganga ubakora imirimo yo guhingira abaturage b'abakongomani kugira ngo bane amafaranga yo gufungura avuga yuko ari ingora bahizi kuri bo kubona imirimo muri Kongo ari impunzi
usabye akazi uri umurundi bagusaba nationalite sasa iyo nationalite rero kugira ubuyironke nta burenganzira ubuyifitiye ko kuko nta karte ya Kongo ubufise kuva ndangiza kaminuza ntunzwe no kurimira abandi niko kazi mbayeho nkora mu buzima
ubigenza gute
mbo ndagenda nyene hari hahantu twita ngo ni kuri Medevre duhagarara urahagarara nyene ufise isuka yawe yakugomwa nyene umukongomani yagushima akagutora akakujana mu murima ukiregura murimira akaguhereza bitanu
Celeste Nduwimana umaze imyaka 8 mu nkambi ya Lusenda yize amashuri yisumbuye na kaminuza yishurira ahangayikishijwe n'uburyo biga ariko ntibabwa imirimo kandi hari
ku myaka 4 nize ubwa mbere toho byarangoye kabisa ndagerageza uko ukoshoboye kose ngurana ngerageza nshibiraka kugira ngo nige Imana iramfashe ndaheza imyaka 3 ariko icantangaje n'icyambabaje kugeza n'ubu narahejeje ubu nta kazi ngira ndishaye uko nyene niyo hageze dukogwa two to vaccine kampanya ma vaccine ndagerageza kurondeza ariko sinigira ndonka hano mu ikambi ubusanzwe twebwe badufata nk'umengo ntacho tumaze kuko turi impunzi mengo ntitwize ntacho tuzi ntacho dushoboye nishaye uko nyine nta kazi mfise
kubera uku kubura imirimo kwizi impunzi iyo zirangije amashuri yisumbuye hari usanga zikora ikimotari izindi nazo zikora mu tubari izindi nazo zigasiye imisenyi andetse izindi nazo zigakora mu bucuruzi Nzoyihaya Benjamin ni impuzi yo mu ngambi ya Lusenda afite imyaka 31 yarangije amashuri yisumbuye abara amafaranga yo gukomeza kaminuza
ego twe turasaba amakungu cyangwa amashyirahamwe asanzwe afashe impunzi ko boraba icyo bokora kugira ama vision cyangwa se impano abana b'abarundi bari mu nkambi ya Rusenda bafise ntizipire ngaha nyine kugira ejo baze bavemo abantu bafise aho bigejeje twe twifuza ko natwe bogira umugambi wo kudufasha kugira tubandanye amashuri ya kaminuza bakaturondera n'ubuzi kuko ngaho urabona uraheza ukacuja kwicara abandi batoya bakaguma barabira ngaho gusa
kubwa Iranzi Olivier umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda avuga yuko usibye kubura akazi abanyeshuri mu mashuri yisumbuye na kaminuza batagira abo bishura amafaranga yo kwiga
kandi kijyanye n'urwaruka ruheje amashuri ya kaminuza by'ukuri biragaragara neza yuko hashyirwa muri Kongo ntama nta buryo ifisi bwo gushaka kwigisha abanyeshuri kuza kaminuza uretse gusa ko bashaka kuronka buruse z'amandi mashyirahamwe mvamakungu rero tuvuga neza yuko hasi maze kwiyonjora ko idafite amahera abanyeshuri muri kaminuza byaragaragaye n'amashuri yo muri segondere byaragoranye bahera muri primaire
Didio Numbi wa Numbi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu ngambi ya Lusenda yabwiye ijwi rya Amerika yuko amategeko ya Kongo yemerera impunzi gukora imirimo iyo ariyo yose usibye kwinjira muri politike ndetse no gukora muri za serivisi z'umutekano uyu muyobozi akomeza kuvuga ko hari impunzi zikora mu nzego zitandukanye z'uburezi ubuvuzi ndetse n'ubwubatsi ndetse no gutwara abantu n'ibintu muri Kongo twavugishije haseri ntibyadukundira gusa mu biganiro igenda iheze impunzi ivuga yuko impamvu itishyurira abanyeshuri mu mashuri yisumbuye na kaminuza ariko ifite amikoro make y'amafaranga Avela Sengabo ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo abanyagihugu baba mu karere ka Rubavu uburengerazuba bw'u Rwanda baheruka kuvanwa mu zabo n'ibiza ntibavuga rumwe na leta ku ngingo yo kwimura aho baba leta y'u Rwanda isobanura ko ako gace kegeranye n'umugezi wa Sebeya ishaka kubavanamwo gashobora kubakwegera akaga bose kubabibona yamara Gloria Tuishime
Kuumba se? Amatafari ngarakara gerekeranyije abaturage bakata icyondo amasuka n'ibitiyo ibyo bisanganira rugeze muri tumwe mu duce duheruka kwibasirwa n'ibiza by'imvura nyinshi mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu aha ni mu kagari ka Kabirizi umurenge wa Rugirero ku bahatuye ubwoba bw'uko umugezi wa Sebeya ari nawo wabasenyeye wakongera kugaruka basa naho ntabwo bafite Nshimiyimana Faustin uri mu kigero cy'imyaka 35 ni umuturage wo muri aka gace atuye muri metero 50 uvuye ku mugezi wa Sebeya nubwo inzu ye iriho akamenyetso kuko atazakomeza kuyituramo imirimo yo kubaka twasanze arimo irarimbanije aho hafi y'inzu ye hagerekeranyije amatafari abumbishije igitaka twamubajije impamvu yirengagije icyapa kiri ku nzu ye
bisi byabaye ndetse urabona ko byabaye natwe bidutumana twacaze uko byatubaho nyamara mu ngingo maze gukize ko umugabo niwe ushaka mu gisubizo hagwa kibitegereza umuntu ngo mutegereze ngo mbere azagukorera ibi n'ibi kandi wewe ubwawe ufite icyo wakishaka mu gisubizo ukaba wagikora ugatuza umuryango wawe
uyu mugabo w'abana bane yongeraho ko ahatuye ari habo nta muhagije ibyo kuba yakwimurwa na leta nk'uko bitaganyijwe ntabikozwa
kwanza hariya nta nubwo umuryango ufite gwakwira mu kuri inzu ifite shambure ebyiri na saro abantu batandatu ndabo twabamo kandi urabona ko ni inzu y'igihutire nta hantu hameze nk'ingo muri bameze abanyeshuri abantu si bo wajyana abana akavuga ngo ufite ubuhe bwisanzure
amasambu n'imyaka by'abaturage nabyo biri mu bituma batarota bimuka Nyirasabimana Honorine nawe tumusanze abagara mu murima we
njyewe ku cyifuzo cyanjye ntabwo twakwimuka wowe ufite ipariseri yawe uhinga imboga weza igitoki ukabana n'inshuti neza nta kibazo ko byaba biri kose ntabwo wanyurwa n'aho baguhaye kuko burya yuri wa umenya ukuntu wagenda
nk'uko biteganyijwe na leta y'u Rwanda bamwe mu bahuye n'ibiza bazatuzwa mu midugudu y'icyitegererezo iri kubakwa mu duce dutandukanye mu karere ka Rubavu aho bazaba bafite amazi meza inzu zo kubamo isoko ryo gukoreramo n'ibindi bikwiriye umudugudu ibi byose ntibishituranye na Nsabimana
kuko byaba biri kose ntabwo wanyurwa n'aho baguhaye kuko burya yuri wa umenya ukuntu wagenda ntabwo twanyugwa cyane nk'uko twakwigumira amasambu yacu
Ibituma abaturage badashaka kwimuka muri aka gace birimo n'iby'umusaza bakareke ogise uri mu kigero cy'imyaka 38 yabwiye ijwi rya Amerika.
Numva ahangaha ndahava rwose hano gutya enda n'udusambu umuntu abafite ngo hiryi abiri kunde yaducunga
utashatse kumyirondoro ye ijya hanze nawe inyikirizo n'imwe
biragoye nyine kubyakira byaje umuntu arabyakira ariko ntago birinjeje umutima wanjye
gusa abaturage bafite uko babyumva
heka ko no na hariya nyabugogo hajya hatera ibiza na abantu bose akabona bigaterurana n'amamodoka ntabwo bahita babajyana gutyo ngo babakure mu byabo natwe rero turumva leta yafasha abantu basenyewe bakubaka inzu zikomeye zidafite ikibazo
hashize hafi amezi abiri ibiza byibasiye uturere dutandukanye turimo Rubavu gahunda ya leta y'u Rwanda ni ukwimura bamwe mu baturage batuye muri 50 ku mpande zombi z'uyu mugezi wa Sebeya bamwe mu baturage bakomeje kutumva impamvu yo kwimura aha batuye bagasaba ko bahabwa ingurane ikwiye Dr. Hussein Bizimana ni umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga amazi Rwanda Water Resources Board aratanga igisobanuro ku mpamvu abaturage baturiye umugezi bagomba kwimuka
iyo nawe ni muri communication dutanga ariko nanone umuturage ntature hahana amazi azamwinjirana ayifite metero 8 agendera kuri metero z'ubuhagari agendera kuri metero 5 isegonda kuko wa mugano nk'uko mwayibonye hariya yanyo cyane rwa rutoki ruzaba ruhari narwo ruzagabanya ariko n'inzu y'irimo izagira hazagira reveria ibiki byabasha kurwana n'amazamani ariko mu cyaro harimo abaturage
kugeza ijwi rya Amerika ntirirabasha kumenya ikizagenderwaho hatangwa ingurane kuri ba nyirimazu icyakora kugeza ubu hari abasenyewe n'ibiza batangiye gufashwa kubaka aba nibo leta ivuga ko bategereye Sebeya leta y'u Rwanda mu ntangiriro z'uku kwa gatandatu yavuze ko amafaranga asaga miliyoni 700 ari yamaze gutangwa nk'imfashanyo ku baturage bashigishwe n'ibiza mu karere ka Rubavu nyuma yo gusezererwa mu nkambi abaturage bagiye bahabwa amafaranga yo gukodesha 1,500 y'u Rwanda ibiryo ibikoresho byo mu nzu n'ibindi aya mafaranga azakodesha amezi atatu Gloria Tushime ijwi rya Amerika Irubavu
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru agezeho mu gisata cya sport yahera uno munsi mu Rwanda aho Alphonse Munyantwari ari we muyobozi mushasha w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri ico gihugu Jean-Claude Munyandinda abandanye n'ino nkuru
mu matora y'abagize komite nyobozi ya Ferwafa yabaye ejo ndi kwa gatandatu urwego rwo guhatana rwari hasi cyane kuko ku myanya 12 yagombaga gutorerwa umunani yose yari mu kandida umwe rukumbi Alphonse Munyantwari niwe watorewe kuba perezida mushya w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda akaba yarabonye amajwi 50 kuri 56 nyuma yo gutorwa yatangaje ko intego ya komite ayoboye ari ukubaka umupira w'amaguru bahereye ku bakiri bato
ibyo tuzibandaho cyane ni iterambere ry'umupira wacu mu byiciro binyuranye ariko tukibanda guhera ku byiciro byo hasi kubera ko niko tugomba kubaka umupira wacu kugira ngo tugere ku makipe y'abakuru ariko yashingiye ku makipe y'abatoya y'ibyiciro byose ibyo ngibyo ngira ngo twabigarutseho turiho twiyamamaza n'abandi bose mwumvise ko ari ikintu tugenda tugaruka kandi bivuze ko tugihuriyeho ariko tuzakora ku buryo n'amakipe ubwayo amarushanwa yitabira aba amarushanwa ateguye neza ku buryo azanamo koko guhatana kandi bigatanga abakinnyi bakomeye
uyu mugabo wagiye akora imirimo inyuranye yo mu nzego za politiki yamaze impungenge abatekereza ko kuyobora siporo nta bihuriye no kuyobora abaturage
siporo nayo igira politiki siporo nayo igira politiki politiki igera no kuri siporo wari uvuze cyane cyane akazi nagiye nkora ni akazi kajyanye na politiki kandi nanjye nabivuze niyamamaza kuyobora uturere kuyobora intara nta nubwo ahubwo ushobora kuyobora akarere cyangwa intara udatekereza kuri siporo udatekereza ku mupira w'amaguru utanabigiramo uruhare kandi igihe umupira w'amaguru wawureba mu Rwanda ahubwo amakipe dufite menshi afashwa n'uturere afashwa ndetse n'inzego za leta dufite amakipe menshi y'inzego za leta dufite amakipe menshi y'uturere bikugaragariza ko rero ahubwo n'abanyapolitiki byanze bikunze ntago basiga nanjye rero nk'uko nabivuze aho nagiye nkorera hose aho nayoboye umupira w'amaguru wabaga uri mu byo nitaho
uwatowe nka vice perezida ushinzwe ubutegetsi n'imari ni Marcel Matiko Habyarimana naho vice perezida ushinzwe tekinike ni Richard Mugisha abakomiseri 9 batowe muri komite nyobozi ya Ferwafa ni Jean Marie Rugambwa ushinzwe imari Quinter Rwakunda wa komisiyo yo kumenyekanisha ibikorwa no gushaka inkunga na na Amani turatsinze uzaba ari komiseri wa marushanwa komiseri wa technique n'iterambere ry'umupira w'amaguru ni Hamudani Habimana Ansira Munyankaka niwe watoreye kuyobora komisiyo y'iterambere ry'umupira w'abagore mu gihe Rudoviko Rurangirwa ari we wabaye komiseri w'umutekano n'imyitwarire myiza Claudine Gasarabwe niwe uzayobora komisiyo y'amategeko Herbert Gatsinzi ashinzwe komisiyo y'ubuvuzi naho Vedaste Ngendahayo akazayobora komisiyo y'amakipe y'igihugu iyi komite nyobozi nshya yatowe izamara igihe cy'imyaka ibiri mu rwego rwo gusoza manda ya komite nyobozi yari yowe na Olivier Nizeyimana iherutse kwegura Jean-Claude Munyandinda Ijwi ry'Amerika I Kigali
Jean-Claude Munyandinda cukorerwa mu ngata na Désiré Hatungimana agiye kutubwira ivyihiganwa ry'umupira w'amaguru gitiriwe Petero Nkurunziza ribandanya mu gihugu cy'u Burundi umurwa wa Vitalo FC waraye usozere ihiganwa uri mu kibanza ca kane Désiré Hatungimana
Murugo rukino umugwa Vitaro warerekanye ko mwihiganwa gimirije ro kwitega Vitaro yirahiye bimwe bigaragara Ligarigic Burundi Sport for Africa amasipiri ibitsindo bine kubusa murugo rukino umenyereza Paris Sahabo amenyereza Vitaro amenyesha ko icabafashije gushika kuri iyo ntsinzi ari uko uburyo bwose baronse babukuye mu bitsindo
amakazi twashoboye kuronka twashoboye kuyinjiza nibaza ko ari ikintu gikomeye kandi ciza cyane uko uronse amakazi yo nkaje ugatsinda ibitsindo bine aba ari ikintu ciza cyane kuri atake nta kibazo hari abakinnyi benshi mugabo ushaka naco turavugana araza gukora imyimenyerezo uwo tumaze kuvugana n'ishehe na amigo wenyene nibo bataka dufite babiri
Nduwantare Ismael wewe amenyereza umugwi wa Ligue des Sports for Africa amasipiri uvuye mu kicaro cha kabiri amenyesha ko afise abakinnyi bakiri bato bagifise byinshi byo kwiga kubura ubunararibonye amenyesha ko ariho byabakoze ko
twabuze experience na resistance muri deuxième partie kontozenye kubera mu gice cya mbere nkuko mwabibonye mu gice cya mbere harimo umupira twakina tukataka tukadefanda mugabo umuntu uzenye muri deuxième partie kintu cyatugoye habaye ikintu kimwe bita mu giswahili pupa y'abakinnyi kuduga imbere bagiye kurondera ntuzenye igitsindo ama rero bikagorana kugaruka bakaca bagaruka biruka inyuma y'abakinnyi ba Vitaro batwatatse bigahera badutsinze nicyo kintu cyonyine cyatugoye
uwo menyereza asanzwe afise uburambe mu higanwa ry'u Burundi kano hanze y'u Burundi nko mu gihugu cy'u Rwanda amenyesha ko agiye gufata umwanya wo kwigisha abo bakinnyi biwe bakiri bato kugira bazoshobore kwitwara neza mu higanwa ry'u Burundi bwose by'umwaka w'2023 rishyira umwaka w'2024 izotangura hagati mu kwezi k'umunani
ushobora kwigisha ekipe kujya kutwataka utayigisha kudefanda nabyo rero tuzobigira ko tuzobikorera ko kugira turabe icyo bishobora kuzodushikana ko muntu nze muri Premier League kuko uno munsi turi Rovensenk zo kwa gatandatu champion izotangura ni ut ndibaza ko tuzoba tugejeje kure preparation
uwo mugwi wa Ligue des Sports for Africa amasipiri wahoze witwa Rumuri wakinira kaminuza y'u Burundi waserukiye Burundi kenshi uteriteka n'igihugu abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi bakaba bizera ko uzosubira kuronka abawufata mu mugongo ukongera mu gihe cya vuba guserukira Burundi muri iryo higanwa rero ry'igikombe cyitiriwe Petero Nkunze hazarongoye Burundi umugwi uzoba uwa mbere uzoronka agashirikwa bute kimiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi Désiré Hatungimana Kigali Ijwi ry'Amerika
Ijwi ry'Amerika ni ngaha duce turabandirira ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo kuri micro mari kumwe na Joy Diane ni nahazwe na ibategura inongera ndabibashikiriza Mushimire Nadia Taha yashize hamwe amajwi yacu ku izina ry'abagenzi banje ndabikibanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mwo byose ahanje turaza kuba turi kumwe saa 10 mu kiganiro muri Sanga
Could I make a
a brother thing. No ordinary thing, a supernatural thing. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. You are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. You stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise.